Iyi mwumva ni radio Ijwi ya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri uyu munsi wa kabiri tariki 10 z'ukwezi kw'indwi mwaka 2018. Muri kumwe na Oriane Tangishaka muri studio 5 mu Burundi. Turiko tuvugira ku mirongo migufi ya shortwave ni metero 19 na metero 22. Muratwumvira kandi no kuri Facebook Live ni adresse yacu ni VOA radio yacu. Mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri Radio Nshuti ya Bose FM 88 n'ibice bitatu. Kazi mwese rero mu biganiro byo kuri no saha.
Umwana yize ku ishuri ry'imyuga akagiga neza aheza ari n'icyo ashobora kwimarira. Harimo akarusho rero kugira ngo mwigeme yasikiwe n'izo ngorane aronse ishuri yiga mu by'imyuga iri n'akarusho gusumba kubandanya mu bisata bijye tumenyereye.
Uyo ni Edouard Juma avugira ubushikiranganje bw'indero yemeza ko kubona abakobwa batwaye inda bazoca biga mu mashuri y'imyuga arakarusho bagiriwe n'ubwo bushikiranganje.
Bavuze yuko batazosa mashuri yisumbuye mugabo bazoca bagenda mashuri y'imyuga utumenga icyo amashuri y'imyuga ibaye ikuburiro.
Ubona we ni Emmanuel Mashandari arongoye sendika y'abigisha avuga ko iyo ngingo itumviriwe neza akamenyesha ko amashuri y'imyuga azoba ateshejwe agaciro. Iyo nkuru rero n'izindi zivugwa mu karere k'ibiyaga binini twazibateguriye mugume ku maradiyo yanyu. Duhere mu Burundi makuru avuga mu karere umuntu umwe yarayishwe abagera kuri babiri barakomereka cyane n'abantu barakomerekeshwa n'abantu bataramenyekana bitwaje inkoho baraye bateye ku mutumba Gwisuri wo muri komine Vumbi mu ntara ya Kirundo. Abateye bagiye batwaye amafaranga ataramenyekana igitigiri hamwe n'impuzu z'ibitenge kubera babona ko umutekano udakwiye. Abacuruzi bo ku gasoko ka Gwisuri bavuga ko bagiye kubura umwidegembyo mu kazi kabo. Inkuru ya mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze.
Aho haraye hatewe hari agasoko gahurira ko abanyagihugu benshi bo ku mutumba wa Gwisuri mu masaha yo ku mugoroba. Hari amabutike n'ubunywero butandukanye. Igihe hategwa benshi mu bateramira ntibari bwatahuke. Mu gitondo cyo kuri wa kabiri abanyagihugu bari bahateraniye ari benshi kuraba cyangwa kubaza ivyaraye bibaye. Uyu numwe mu bari mu kibanza cyashikiyemwo abateye.
Ari nka saa moya n'iminota 20 niho haza abantu umwe yambaye ikoti amaze gushika yinjiye ahantu je narindi harahantu mu icere. Hanyuma aravuga ati mwese hasi. Hama umubosi yari ahari yafashe ikidomoro aramutera. Amaze kumutera icyo kidomore aracepa ashabwira uwo hanze tirasa acararasa. Amaze kurasa uwo wundi yabandanije yinjira ashagenda kuzimya itara ryari hejuru y'iwanje. Je ndiyumvira ati aha hantu bagira twice itara bamaze kurizimya. Naciye ntira ikidaje umuntu yari iruhande y'iwanje naciye sohoka icyafata umwe yari afite inkoho ndaki mukubita cyandirukanka ndabandanye bacabandanya barasa baguma barasa
barasa nkanga
uwa barashe nk'icuruzi nka 12
naho byashitse bakabakuramwo umuntu abagera kuri babiri bagakomereka. Abanyagihugu bo ku mutumba wa Gwisuri baremeza ko byabuze bagerageje kwigwanira.
Harimo umuntu ariko aranywera mwako kabare asohotse cyaramunsa asharata uwundi nawe akaramwera mwako kabare nawe asohotse cyaramurasa bwo mu nyizi nawe acaragwa bitwese twamaze kugenda
ariko yarakomye induruki nyabura nyaruka ni babiri tubakubite ntibabiri gusa ni munyaruke ahubwo baratwinisha baje kurasa no gutera amafaranga bacyo bijya nta kindi bagejeje ko
gerageje kuraba abantu babiri bonyine. Umwe yarafite inkoho n'uwo yarafite ikiriki fera bito yinjiye ndani. Uwo mubosi baramwije amafaranga n'ibitenge barakurayo n'ibintu byari bihari inzoga n'ibindi byose barabyiba. Ibindi byononekaye n'uwo baraye bishe baramurashe aracikana arashikayo n'uyundi umwe babiri barashe barakomereka n'uwo mubosi yarakomeretse biteye ubwoba n'ubari mu bitaro.
mwansi Hermenegilde arongoye umutumba w'isuri aremza ko abanyagihugu arongoye bagwanye rugabo barahava baraneshwa
mwebwe twaragerageje kugira ngo tumwe nk'abaterera tumwe nk'abavuze ndurushane ngaha ariko kubera ko amasasu yarashwe ari menshi umbe baratuganjije kuko barashe inshuro 13 twaratoye ibiporoporo 9 by'isoro komanda twari mwese
abacururiza kuri ako gasoko bavuga ko bagiye gukorera ku bwoba abahasumira canke abahateramye bakavuga ko bagiye kugabanya amasaha yo guterama
twe ntabwo na bumwe twatandaza bimeze neza kuko ntitworohe wumva ko umutekano wacu udakwiye yabukwiye nkabo bantu wumve ko bari babiri ntabwo na bumwe bari kuturasa ngo bahindukire batujyana ari babiri bonyine ntidusubira kudandaza bumwe ndegende yaba n'abantu babakiriye bacu badushore nk'ubu ntibazosubira kutwitaho kuko saa kumi bose tuba bitaje kusigaye ngaho twenyine nubwo ntidusubira kudandaza
twumve ntibizakunda umuntu atsoza arakebwa ashataha hakiri kare urumve ntibabona nk'ibyo bibaye muri saa moya hanyuma ngo ubu kigeza saa moya uri ngaho hantu urumve waca yumvira ko n'ubundi bisubira kugaruka
aho twashika kuri uyu mutumba mu masaha yo mu gitondo umukuru mutumba gwisuri yabwiye ijwi rya Amerika ko bakirondera abateye
ubu utubwo twafatanye n'abajije umutekano wo hejuru baje neje badufashije kugira badufashe kuraba inzira abo bantu bazananye n'iyo bajananye ariko twabonye ko umwe boba bagiye baca ku muhezo bitanyaga tuvu hariya mugabo nta kintu kimwe turamenyamo
kumuhinga mu wuyu wa kabiri Jean Baptiste Kwizera umustantire wa komine Vumbi yabwiye ijwi rya Amerika ko umuntu umwe yikekwa amaze gufatwa ku mvo z'amatohoza asaba abanyagihugu ko umutekano bugira uwabo mukuru w'icungerera uko bari basanzwe abanyagihugu barasabwa kandi kudoma urutoke ku bantu batamenyereye kubona muri ako karere batewe naho bagatabaza n'ingoga ababijeje kugira babatabare kare icyo gitero cy'abitwaje inkoho imwe kije gikurikira ibindi bibiri byabaye mu bibanza bitandukanye mu ntara ya Kirundo bucya ari ku munsi wa gatandatu mu ndwiheze kimwe cyahitanye ubuzima bw'umunyagihugu ubundi arakomereka ku mutumba wa mwenye muri komine ya Kirundo ubundi nawe akomerekera mu cyabereye ku mugwa mukuru wa komine Bugabira uwo munsi nyene muri ibyo bibanza byose hakoreshejwe inkoho ubusuma bukavugwa ko aribwo bwuba bwari inyuma y'ibyo bitero mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
urakoze Jean Bosco kuri iyo nkuru amashuri yisumbuye ya Kanembwe ya kabiri haravugwaho ivangura chanke amacakubiri mu banyeshuri bahiga bamwe bakanka kwicarana no gusangira na bagenzi babo bita ko badahuje ubwoko inkuru ya mugenzi wacu Claude Ganza Munyamagana
abanyeshuri batandatu barimo abakobwa bane n'abahungu babiri nibo bashyizwe ku rutonde nk'abayoboye abandi mu ivangura rishingiye ku moko aba bose bari mu kigero cy'imyaka 16 gusubiza hasi biga mu cyiciro rusange kuri iri shuri rya Kanembwe ya kabiri ubuyobozi bw'iri shuri buvuga ko batangiye banga kujya gusangira n'abandi ariko babazwa impamvu bamwe bakavuga ko babikora bagamije kwigiriza abandi bakavuga ko bari iwabo ibintu ubuyobozi bw'iri shuri buvuga ko ari bishya umuyobozi ushinzwe imyitwarire muri iri shuri avuga ko mu gihe abarimu babashyiraga mu matsinda ngo bakore imyitozo bamwe muri bo bagiye bahaguruka bakivana mu matsinda bashyizwemo bavuga ko badashaka kwicarana nabo bita ko badahuje ubwoko bikazamura umwuka mubi mu kigo ubuyobozi bw'umurenge wa Cyanzarwe bwahise bufata icyemezo cyo kubabwirukanya abo banyeshuri batandatu kugira ngo uwo mwuka mubi udakomeza gukwira no mu bandi cyakora aba banyeshuri basobanura ko batigeze bamenyeshwa icyo birukaniwe amaze icyumweru batiga
kwa kabiri bakoze inama ntagije rero aravuga igitifu aravuga ngo tuzasubira ku ishuri ariko tuvuye ku murenge tuvuye kuganza natwe ntabwo tuzi ko bizagenda
ni ukuvuga mwahagaritswe n'ubuyobozi bw'umurenge ntabwo ari ubuyobozi bw'ishuri
ntabwo ari ubuyobozi bw'ishuri bwaduhagaritse
ku ishuri babwiye ko bahagarikiye
natwe ku bintu bisaha ntabwo tuzi icyo twabuze batubwiye ko dufite ingengabitekerezo
nisanze muri lisite y'abafite ingengabitekerezo kandi nta nshinja na kimwe navuze
abandi mu hari ibyo bagiye babashinja umwe ku giti cye
nyine babanje kuremesha inama bakagira n'abanyeshuri bababwira ati uyu yavugaga iki n'iki ko nge nta na kimwe bambwiye
bagenzi bawe ibyo bavugaga bavuze ni iki
ngo baravugaga ngo ntabwo bakwicarana ngo n'abahutu igikenzi ni muri karase yacu karase yacu nta kibazo
bamwe mu babyeyi bafite abana biruka kubera kuvugaho iryo vangura bavuga ko batunguwe bikomeye no kumva abana babo birukanwe kandi batarigeze babatumiza ngo babamenyeshe ko abana babo hari imyitwarire idahwitse bagaragaraho.
Baravuze ngo abana bo ku mashuri ngo bagize ingengabitekerezo, ibaze iyo ngengabitekerezo rero tutazi abana akaba ari bo bayimenya byatuyobeye.
Kugira ngo umwana tujye kubona tubona ubuyobozi bwo hejuru buraje buje buvuga ngo abana bacu bagira ingengabitekerezo, nkutara duhamagaye ngo niba abana bacu bifata nabi dufatane kubahana kumwe muri abarezi natwe tukaba abandi, mutwereke umwana wakoze ibyo bintu niba naramutse nabikoze ahubwo ngo azambye ibintu tuye twanamuvana muri umuntu akaba yona mwangaza icyatuye mutadutumaho mwabitewe nini akirukanwa utarigeze ujya mu nama ngo akubwire amakosa y'umwana wawe. Ibyo bintu byaradutangaje kandi byatubabaje.
Ubuyobozi bw'umurenge wa Cyanza rw'ababyeyi n'abana batuyemo buvuga ko bwafashe icyemezo cyo kubirukana kuko bwabonye ishuri ritarafashe ibyemezo kuri iki kibazo kandi ari ikibazo gifite uburemere. Nsabimana Mvano Etienne ni uyobora umurenge.
Ikibazo nyamukuru cyagiye kigaragara ku bana nuko umwe atifuzaga kwicarana n'abagenzi babo. Ibyo rero nibyo kuri ntabwo wacicanya ngo ukireke. Rero twarahuye turaganira mu byo kuri dusanga ikibazo cyaratewe hani n'uburangazi bw'abayobozi b'ikigo kuko butabaye bugufi bw'abana kugira ngo babashe kubakebura no kuberekera icyerekezo cy'igihugu. Niba abana bagomba kubana neza bakabana ng'abanyarwanda mu by'ukuri kandi bagomba kwicarana, ntabwo byavugwa ko abana bamwe bigumuye ngo bashobora kwicarana n'abandi, icyo kibazo ngo kirebere. Niyo mpamvu twakinjiyemo, tumaze kukinjiramo ndetse tugira n'umurongo tukebura n'abo bana. Twese twifatanije nk'ababyeyi, ari ubuyobozi, ari ababyeyi ndetse n'ubuyobozi bw'ikigo, twese tubigire mu ruhare kugira ngo abana mu by'ukuri basubire muri gahunda nziza y'igihugu.
Mu cyumweru gishize mu nama y'umutekano ubuyobozi bw'ingabo bwagiranye n'abatuye mu murenge wa Rubavu hano imbibi na Cyanza rwe, Koloneli Muhizi Pascal Kuringa mu turere twa Rubavu na Nyabihu yatunze agatoki amacakubiri n'ivanguramoko byatangiye kuvugwa muri iyi mirenge, avuga ko bagiye kubihagurukira.
Ingengabitekerezo mbi irica, ingengabitekerezo idusubiza mu moko, ingengabitekerezo idusubiza mu turere. Ntabwo tuyishaka ingengabitekerezo, niyishatse kuza turara tuyimenye, kandi iyo tuyimenye turayihagurukira. Ibyo twari dufite tukabishyira ku ruhande kuko tuzi ingengabitekerezo mbi yabaye muri iki gihugu aho yatugejeje. Ibyo twakoraga byose tubishyira ku ruhande tukajya guhangana nabo.
Imidugudu ya Buguna Vision ni imwe muyivugamo cyane kwironda, aho batuzwe bavanywe mu gishwati bitwa bo mu mbaho, naho batuzwe bimuwe ku musozi wa Rubavu bakitwa bo muri Haiti. Hari kandi n'abitwa Abanyatanzania batuzwe nyuma yo kwirukanwa muri Tanzania, abasigajwe inyuma n'amateka batuzwe bavanywe mu karere ka Nyabihu. Aba bose bakaba batuzwe mu buryo baturutse hamwe basa n'abatujwe ukwabo bonyine, nubwo baba bari mu mudugudu umwe. Ihagarikwa ry'aba banyeshuri naryo rifatiye ku kuba bamwe baturuka mu mbaho abandi muri Haiti, bamwe bakikoma abandi bumva ko badakomoka hamwe. Inzego z'ubuyobozi ariko zivuga ko iki kibazo cyahagurukiwe kandi gihita gifatirwa umwanzuro. Claude Ganza, Munyamagana, Irubavu mu Burengerazuba bw'u Rwanda, kugaragarijwe rya Amerika.
Urakoze cyane Claude Ganza kuri icyo kibazo, bandanye ubikurikiranira hafi. Ahandi naho ubushikiranganje bw'indero n'inyigisho z'imyuga mu Burundi bwemeza ko kubona abana b'abakobwa batwaye inda bazoca biga mu mashuri y'imyuga ari akarusho bagiriwe n'ubwo bushikiranganje. Umuvugizi w'ubwo bushikiranganje asigura ko abo bigeme bizotuma bibeshaho kandi batize amashuri maremare, yabivugiye mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru. Bamwe mu baharanira agateka k'abanyeshuri bo babona ko iyo ngingo ihunyanga agateka ko kwiga ku bana bose. Ni nkuru ya mugenzi wacu Raymond Zimana.
Ariko arishura ku bibazo by'abamenyeshamakuru, Edouard Juma abugira ubushikiranganje bw'indero n'inyigisho z'imyuga, yemeje ko inkingo ubwo bushikiranganje buheruka gufata bw'uko atamunyeshuri w'umwigeme yatwaye inda azosubira kwiga mu mashuri shingiro, eka n'umuhungu yayimutwaje bazoca batumbera amashuri y'imyuga atari igihano. Kubw'uyu muvugizi yemeza ko ari akarusho, ababibona nk'igihano ari abadatahura akamaro k'amashuri y'imyuga.
Ni ukuri ndabasaze twumve yuko aho ataki gihano kirimo biva ku buntu twebwe tudategera neza akamaro k'amashuri y'imyuga, kuko tugereranije n'ibindi bisata bimwe nk'iby'indimi canke bimwe twita scientifique. Umwana yize ku ishuri ry'imyuga akagiga neza aheza ari n'icyo ashobora kwimarira. Harimo akarusho rero kugira ngo mwigeme yasikiwe n'izo ngorane aronse ishure yiga mu by'imyuga birimo n'akarusho gusumba kubandanya mu bisata bijye tumenyereye.
Uyo avugira ubwo bushikiranganji avuga ko hakwiye gusigurira abatandukanye akamaro k'amashure y'imyuga, kuko wize ayo mashure avize kazoza gusumba n'abize bakabandanya muri kaminuza.
Kajyo kava mu mashure y'imyuga ko gushobora kuronka akazi cyangwa kwitunganiriza ubuzima mu mashure y'imyuga, n'ukuri niho hari uburyo buboneka gusumba bibijya bisata kenshi usanga ari bisata bibandaniza muri za kaminuza ariko ahandi umuntu ashaka kwibesha gikorwa dukwiye gukora kumbire n'icyo kumvisha abo bana umugabo n'abandi bose bumve yuko amashuri y'imyuga batobananya bayagaya n'amashuri arimo kazoza n'amashuri mbere na politike y'igihugu ashingiye ko kugira ngo igihugu gitere imbere
muri sendika yabigisha ko na pensi bo bose uko babibona Emmanuel Mashandara avuga ko iyo ngingo itiyumviriwe neza amenyesha ko amashuri y'imyuga azobateshejwe agaciro kuko abayigamwo bazobonwa nk'abari muri uyo mugwi w'abanyeshure birukanye mu mashuri shingiro
bavuze yuko batazosa amashuri yisumbuye mugabo bazoca bagenda amashuri y'imyuga utumenga ya amashuri y'imyuga ibaye ikuburiro ku buryo abantu bazaba bavuga ati mbega umwana yiga badasaba batabaza reka wewe wa wundi warabyaye kandi twari tuzi neza yuko ubunye umugambi w'igihugu wari wo guteza imbere amashuri y'imyuga bagashyiramo ingufu nyinshi kugira abantu bige imyuga myinshi kandi azi ko imyuga ituma abantu bateranya imbere ya shuri imyuga baheje kuyitesha agaciro kuko nimenga ribaye icibwa atatsibe izo ngorane atawunda zoza
muruna ni bafashe bige bo bemeza ko umwana wari we wese afite uburenganzira bwo kubandanya amashuri ashatse hataragwa kwari Jean Samandari arongo yugorunani akavuga ko iyo ngingo iteye kubiri n'amategeko agasaba ahubwo ubwo bushikiranganje gushiraho ingingo zituma bigeme biga badatwara inda
ariho itegeko ryo mu mwaka w'2016 riha uburenganzira abakobwa canke abapfasoni bibarutse kubandanya amashuri yabo ucamva yuko iyo ngingo iza iteye kubiri n'itegeko rihari ryo mu mwaka w'2016 ni ingingo iza iteye kubiri na convention sur les droits de l'enfant na cyane cyane ingingo ya 28 aho umwana wese afite uburenganzira bwo kuja ku ishuri ta na kimwe barabiye ko iyo ngingo rero ni ingingo iza itandukanya abantu ifatiye gitsina
kindi abo baharanira indero kuri bose banegura iyo ngingo nuko abanyeshuri b'abahungu bashobora kudoberezwa na bamwe mu bigeme batwajwe inda nabo batinya kubera igihagararo cyabo narijya bitoroje kumenya uwatwaje inda mwigeme ubushikiranganje bw'indero n'inyigisho bukaba bwafashe iyo ngingo mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu ingingo ibuza abanyeshuri babigeme batwaye inda n'abahungu baye batwaje gusubira kwiga mu mashuri shingiro bakemererwa kwiga mu mashuri y'imyuga naho nyene inyuma y'umwaka kandi mu gihe aribo babyishakiye ibujumbura Raymond Zimana ijwi rya Amerika
urakoze cyane Raymond kuri iyo nkuru Ibihugu vya Ethiopia na Eritrea vyateye ku munsi w'Imana igikumu ku masezerano y'ugusubira ku gukurikirana kugirana imigenderanire myiza hagati yabo umushikiranganje wa mbere wa Ethiopia Abiy Ahmed na perezida wa Eritrea Isaias Afwerki bateye igikumu kwa amasezerano ku munsi w'Imana urangiye ku mugwa mukuru wa Eritrea Asmara mugenzi wacu Fidel Niyongabo yaganiriye mu kanya gaheze na Zenon Chanzi umuhinga mpuzamakungu mu vyerekeye politike n'ubutunzi n'iterambere ari muri Canada hamwe n'umushinga nahe Frederic bamvuga inyumvira yanonosoye vyerekeye imigenderanire y'igihugu ari Bruxelles mu Bubiligi bavuga ko kungene bakirie izo uko gusinya kugupfundika ayo masezerano umushinga nahe Zenon Chanzi niwe atangura yishura
iyo yabaye inkuru nziza mu nkuru nziza tushobora kuronka muri Afrika no ku isi nzima kubera iki kubera ko arabavukana abavukana babana abavukana bahana urubibe abavukana basangiye byinshi ugupfa no gukira akahise irya ntambara yabaye ibyo byose byatumye badashira hamwe batavuga rumwe bataraba inzira imwe bijya byarononye ibihugu byombi byarononeye Afrika byarononeye n'isi yose ubu rero bihanuye eshe umugabo yihanura akihindukiza akigaragura akavuga ati eka sinatumbereye ijambo akagorora bukeye ati jewe iri ndaryemeye ndaryemanze aha narakosheje ndagaruze nibyo bakoze jewe mbona ari ubutumwa bukomeye cyane cyane muri iki gihe n'ukuri ngira ngo ni ubutumwa bukomeye kuri twese ku bihugu byose ku isi yose kuko nivyahora bivuga ko bikomeye nivyahora bivuga ko ari bihangange nivyahora byivuga amazina ngo nivyo bikwiye guhakarorero isi yose cyagoye none ubwo butumwa ibyo bihugu bibiri nibibushikirize Afrika n'isi yose y'amahoro
murakoze nawe mushinga ntawe Frederic bamvuga inyumviye mwa byakiye gute
uravye ibintu bibiri no kuvuga politike y'isi politike y'isi uyu munsi nuko barondera gushyira imbere ibintu byo gukoresha ubutunzi kugira ngo ibihugu isi itunge kurusha hari ibihugu usanga bifise ubutunzi nka Ethiopia hari ibihugu usanga bifise na biriya cyane cyane bijyanye n'umuyagankuba bijyanye n'ibintu abantu bahingura rero ugasanga iyo babikenera bikenera yuko icyo gihugu ciyugurura ibyo bihugu icyo kimaze kuyigurura agacara politiki igira kabiri yo gushinga ibintu bita amashyirahamwe y'ibihugu bita les régions urabona Afrika irimo iraja mu bintu bita ama region est ouest cyane y'ikorne d'Afrique harimo Ethiopia na Eritrea ugasanga rero iyo politike y'isi uyu munsi nicyo kintu kiri gikuru abantu bashira imbere uko Ethiopia yinjiye mu ntumbero y'iterambere nyezina mbwa bigasanga rero ko taba ifitanye imigenderanire myiza na Eritrea ni kibazo gihambaye rero mu byerekeye hagati ya Eritrea na Ethiopia igira kabiri nuko bari basanzwe mu nduru kuva Eritrea ironde kwikukira ikore ko Ethiopia uko yari intara yayo ama rero cyane na gatatu bavuga bati ubu rero turikukiye mugabe akagoma ibibazo kubera ko hariho intara kumbire za bavuga bati aha ni wacu abandi atahe ni wacu ushobora se ntari irahe icira urubanza ikavuga iti ubu rero aha a ni Eritrea maze Ethiopia nayo iti nanje ndanje bagumiza ha abasirikare bagumiza hinduru mugabo rero Ethiopia irategera neza yuko ibyirikirakora ibikorera hagati mu gihugu cya Ethiopia idafise umuhoro jana kwibahari ntacu yoshikako nacyo gituma rikene Eritrea Eritrea ifite inyungu zindi baca bumvikana rero abo bagabo babiri rero bashinga ntahe abirambukana bati reka twebwe turabe inyungu z'ibihugu cyangwa icyo twokora hanyuma bavuga bati reka tugire aya masezerano iri itangazo nitangazo cyo tangazo rero ntasi yoreka kuryakira neza nta bantu bareka kuryakira neza baba bazi ibyo isi igamije cyane cyane muri iki kinjana cya 2021
bamaze imyaka isika 200 badacana waka bategeze ibyo bihugu bibiri Ethiopia na Eritrea bari umuntu yo kwita aho atangwano ihari kandi atamahoro ahari hagati y'ibyo bihugu bibiri iyo myaka 200 yarerekanye abo bategetse ko hageze ko bahindura ingendo bakaraba mufatiye kubize mwari ko muravuga ko bifite kahise kamwe bifite amateka amwe bifite imico imwe n'ubwoko bisangiye n'ubwoko ku nyungu z'ibyo bihugu bibiri byarabonye iyo myaka 200 ko hateza kugera ahantu ibintu bihinduke zeno
icyo mbona kiriko kiraje imbere muri Afrika irye yo mu buseruko no kuvuga Eritrea Ethiopia Somalia nabyo bihugu bindi Kenya n'ibindi Uganda Tanzania Burundi n'u Rwanda nuko biriko birafasha kugira ngo induru zigabanuke muri karya karere kandi karya karere karafise ubukomezi n'ububasha bwo kumurikira Afrika harimo abantu benshi harimo ibihugu bikomakomeye Ethiopia ni igihugu kinini cyaguse gifise ubutunzi kandi gifise n'abantu benshi ubu ngira ngo kiregereza imiliyoni ijana icyo gihugu kigiye imbere kigatekana imbere mu gihugu kigatekana ku rubibe kikubaka bikarama kikubaka bikarama n'uri ruhande n'uwo babana gutyo nyine nka Eritrea nicyasubira kikagaruka kikubakana neza na Somalia abavukanye batatu bakarya karere bagasubiza hamwe Afrika irava hasi iriyubahiriza iratekana irakora ibirama ni intambwe nziza umuhora umuntu igihugu nka Ethiopia kitagira umuhora ushika kwibahari urabona umugabo afisi nka ntagira umuhora ntashobora kuzishora ntashobora gushika ku mazi ntashobora gushika iyaja arinda guca muji ubu rero hari uguruye Asmara ikivuko icyambu cya Eritrea kirugurutse Ethiopia irarunse umuhora ibyo ni ibintu bikomeye byari bikwiye kugira ico byigisha n'ibindi bihugu cya kabiri ibyo bihugu byakarya karere sutu duhugu twabumbwe n'abanyamahanga murazi ko ibihugu byinshi vya Afrika iyi wacu ibihugu byinshi byaremwe n'abakoloni ariko birya bihugu ni vya kera nivyo vyiremye nivyo vyiyubatse nivyo vyishingiye amateka n'amategeko intwaro zabo sindirano abami bazo ba kera n'abandi barabatirano barababo ivyo ni bintu bikomeye kugira ngo igihugu gishinge imigambi ya kazoza kacu nizo rero turimwo nizo barimwo bagarutsemwo mu yoni nzira ni nziza gira mahoro
murakoze tuza ku mirongo ya telefone dufite Liber uratumva
yego ndabumva cyane
watubwiye irindi zina nahuri
ewe nitwa Ndayisaba Liberi
uri he
ndi Bujumbura
yego ufite ikibazo cyangwa icyimvuye uterera
yego nagira ngo banze mbatse abaye kambere ho munda mukeza watumire
eh barakumva
urakagira mahoro mugenzi
nyamara mahoro yego hayi marero nagira daho tukinde ukutumvikana kwa Eritrea na Ethiopia yewe hiye nzenda umenga zari maze imyaka itari mike none zari zavuye kuki hayi marero kuba rero Eritrea na Ethiopia basubiye kugira imigenderanire myiza ni byiza kuko birafasha mu iterambere mu butunzi bizofasha mu butunzi mu kwisunura ku butunzi kuba bwanyagihugu bw'ibyo bihugu byose bibaze uko urudandazwa bazaba hano hantu bidandazwa neza abanyagihugu rero bo muri kano karere nabo nyine bakatungukiramo ahubwo rero ni nabyo natwe twanashaka yuko imigenderanire y'igihugu cyacu u Burundi n'u Rwanda nayo nyine yosubira kugenda neza bakabitorera umuti kugira ngo nyine uruganda twarusubire kugenda neza abantu bagenderanire abantu bagende mu Rwanda kandi nabo bo mu Rwanda bahase mu Burundi wacu mu busanzwe muri make uruganda rusubire rugende neza
murakoze reka abishure mu mwishure Frederic ku byerekeye aho amatati hagati y'ivyo bihugu yahereye
nda mwishure igituma handurutse induru urumva bwa mbere nuko Eritrea yari intara ya Ethiopia kuryanga byumve neza fata nk'intara ya Cibitoke ari intara y'u Burundi munyuma kavuga iti jewe ndiyo nkoye kumvu zanje hanyuma hajaduka intambara hagati ya Eritrea na Ethiopia basoda baragwana ushikaho haba kwikukira kwa Eritrea mu mwaka w'1993 n'ejo bundi haje imyaka 25 gusa rero nico catumye batumvikana hanyu mukini catumye batumvikana nuko hahebye hakaza abashinga ntaye impuzamakungu bakagerageza kubumvikanisha ise ntare yirahe iravuga iti ubu rero iyi ntara yegamiye Eritrea mwebwe rero ati Ethiopia ni mugihebe Ethiopia nayo iti ntuziheba bagumiza abasirikare kandi baguma bafata ko aho hantu ari Ethiopia iyo nyoba ntigeze ishira mu ngiro na gato urumva ro hagumye induru hagumye imishamirano hagati y'ibyo bihugu bibiri mugabo uko imyanya ihera niko nababariye ngende politike y'isiri kiragenda ingene hari politike yo kugusambura imbibe kugurura imbibe ibihugu bive mu ngozi byugaraniyemwo bisambura imbibe ama bikorane n'ibindi bihugu iterambere ibiterambere abafite ubutunzi babo abantu baje kuburondera bugende babukoreshe isitere imbere uko iyo niyo migambi y'isi izo nizo ntango zo kutumvikana uburyo bose ba premier ministre wa Ethiopia Abiy Ahmed ni wa Eritrea Isaias Afwerki bombaza bati none izi nduru zogomuko reka turenge ne twotora umuti wacu twebwe turi nk'abakuru b'ibihugu aba premier ministre turabivyoshoboka.
Rero kuri uko kwiyunga hagati ya Ethiopia na Eritrea niho turangirije makuru n'ibiganiro twabateguriye kuri ino saha. Mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka. Ndabashimiye mwese n'abadufashe mu bwinga bw'ivyuma, mwese turabashimiye, murakoze.